Hii ni Radio Isu ya Amerika. Radio Isu ya Amerika kuri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda cyutiza atumwara mu tsamahoro ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 na FM 93 n'ibice 3 mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 2531 muri Uganda mutwumvira kuri radio Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro muri kumwe na Fidel Niyongabo mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagabigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikino z'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya zirabandanya hisunzwe uburyo bushasha bwatunganijwe ku bijyanye n'iryo higanwa hisunzwe ubwo buryo bushasha. Muri iki gihe imigwi ihiganwa ni 36 ivuye kuri 32 yahiganywe mu mwaka w'umupira w'amaguru urangiye. Mu buryo bushasha ekipe yose izokina urukino rumwe rumwe na ekipe 8 zitandukanye. Ubwo buryo bwasubiriye bwahahora ama ekipe yahura mu nkino 6 zo mu migwi n'ayandi ma ekipe 3 vyahiganwa. Ekipe imwe yose yahura inshuro zibiri n'izindi vyahiganwa mu mugwi zirimwo. Uko siko ibintu bikiri muri iki gihe, hisunzwe uburyo bushasha ekipe yose izokina inkino zine imuhiri wayo na zindi zine hanze y'imuhira iwayo. Ekipe 8 za mbere zizoronka buno nyene tike yo kuja muri kimwe cy'8 mu gihe zindi 16 zizohura hagati yazo kugira 8 za mbere muri zo zije muri kimwe cy'8 cy'ihiganwa ry'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'u Buraya. Gushika ubu abakunzi b'umupira w'amaguru batari bake ntibarasobanukirwa neza no kugene ubwo buryo bushasha bwatunganijwe. Mu kiganiro muri sanga twatumiye umenyeshamakuru w'inkino Suleiman Niyo Nkuru azwi kandi ku izina rya Papa Hutam akora kuri radio Heza FM ari Bujumbura mu Burundi. Turavuga ku kugene inkino ziriko zigenda muri iki gihe muri ubwo buryo bushasha bwatunganijwe kugene amakipe atandukanye ariko avyifatamwe gushika ubu. Utunenge twubwo buryo bushasha n'akarusho kabwo umuntu abugereranije n'ubwahahora imbere yaho. Turaza kuvuga kandi no ku ngingo y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ku munsi wa 3/7 yo kwemeza icese ko igihugu cya Arabia Saudita ari cyo kizokwakira igikombe c'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2034 ku rwego rw'abagabo. Mutumire ndakuramukije.
Ndabaramukije neza Fidel.
Ku byerekeye iyi forma shasha y'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya kuba tarasobanukirwa neza naho imaze iminsi inkino zirenze ziramaze gukinwa muri ubwo buryo bushasha, ngo basobanurira ingene iyo forma imeze.
Murakoze cyane Fidel kuba wantumiye. Murakoze cyane na cyane cyane abakunzi b'ijwi ya Amerika. Kino kiganiro bateze amatwi kino kiganiro cyo munsi nibaza ko ni ikiganiro nubwo kitatebye mu bwo kizigihe kuko abantu benshi barafise akangonongono ntibazi neza uko iri higanwa ryatunganijwe muno mwaka ndetse n'impinduka zabayemo. Ariko gusa icya mbere cyo novuga ko ni impinduka zabaye nziza kuko ugiye kura mu minsi yahera hahora hakinwa mu mice itandukanye ugasanga umuce umwe urimo imigwi 4 aho muri icyo gihe umugwi 4 wasangamo harimo imigwi mito mito yo mu bihugu novuga ko umupira utarateye imbere ku mugabane wa Buraya cyo kimwe no mu bihugu nka Espanye nk'Ubwongereza. Muri icyo gihe ugasanga imigwi minini minini yari ifite amahirwe menshi cyane yo gushika kure mu buryo bworoheje kuko wasanga inzira zabo zisa n'iziharuye. Mu bwo muri uno mwaka hari ikintu cyahindutse. Icyo kintu cyahindutse novuga ko byahindutse mu buryo butandukanye ndavuga mu mice. Icya mbere harahindutse imigwi yitabira uko ingana, kongera hahinduka ibihugu bizitabyitabira iryo higanwa uko bingana. kongera hiyongeramo ikijanye n'amafaranga bahora bakinira yarahindutse uburyo bwari yongera ndavuga amafaranga ngira ngo twaza kubigira ko umuntu agenda bisigurira abantu hanyuma hiyongeramo n'uburyo hahinduka n'uburyo abantu bazogabura ayo mafaranga mu gihe bazoba bageze mu bice bitandukanye ikinacyo kiyongereye novuga ko nibyerekeranye n'abafatanya bikorwa sponsor ngene biyongereye bivuze ngo inigwi mwicamake ku bwanje ubiyabye ubu niho habayemo akarushe ku migwi hongera habaho n'icyo no kwita business urudandaza ku migwi izogera kuri muri no higanwa rya UEFA Champions League ngiriye ko rero murabona ko byari higanwa rya risa ngo ikinwa n'imigwi 32 uyu mwaka yabari 36 ni 36 iva mu bihugu mujya duhereye mu ntango abacyo bitatu rutere minere icyo iyo bitagukura kurana mu bwa mbere ibihugu bigera byatangwe kwitabira higanwa cyangwa ama imigwi yatangwe kwitabira higanwa yari ibihugu 34 ibihugu 34 hitabiriye imigwi 108 mu gihe mu mwaka wahera hitabira imigwi 198 bivuze ngo imigwi yari yongereye hari imigwi yahawe amahirwe yo kuba yokina UEFA Champions League ikahora ironka amahirwe yo gukina UEFA Champions League n'iyo myaka yakahise hanyuma mwibuke ko UEFA Champions UEFA isanzwe ifite abamambre barimwo cyangwa se abasanzwe bakugira iryo shyira hamwe ni 35 ni ukuvuga 34 rero byararungitse imigwi muri UEFA Champions League imigwi iriyongera iva ku 98 iba imigwi 108 ariho haci havamo imigwi 36 mu gihe ahora havamo imigwi 32 icyo nashatse kuvuga rero ikindi nuko iyo migwi 36 byaciye bituma bishobora koroha uko imigwi ishobora kugabugwa mu mice itandukanye aho umuce umwe usanga urimwo imigwi 9 hanyuma undi mucu kwa ngwe imigwi 9 kugira ngo ashobore kuzoboneka imishobora gukina kuba umunani ya mbere imaze kuboneka ngira ngo nageze ku bintu byerekeranye n'inkino umunani ya mbere izosha ibandanya muri kimwe cy'umunani gishyira cya nyuma hanyuma hagacakurikira ko imigwi 16 ni kuvuga kuva ku 8 kugeza ku 9 kugeza kuri 24 iyo n'imigwi igose ikina icyo bita baraje mugabo abandi nawe bibonamwo muri yanzira yiki yuko twobyita nko ari nka ya forma ya kera kuko aho bazobakina urukino rwo gusubiriza ni kuvuga umugwi uzokina arena retour muri kimwe muri zino nkino za baraje muri n'imigwi 16 itazoba yagize amahirwe yo kuja mu 8 ya mbere hanyuma iyindi migwi ikurikira rero kuri 24 ni ukuvuga 12 izoca itaha ariko yose ntizotaha amara masa cyangwa se itaha atakigodokanye izovamwo ifite amafaranga ibiyitahanye ni ukuvuga ku byerekeranye n'amafaranga umugwi wa 36 na wenyine hari amafaranga uzotegerezwa kuronka ngo ukumure turaza kubigira ko abantu bashobore kubitahura
tuze ku mirongo ya telefone dufite Richard Livingstone uratwumva
ndabumva
uduhamagara uri Herisha
ni Nairobi
ufite ikibazo ubaza ufite icyo mbirashikiriza
mba na rifite ibibazo bibiri mbaza
mubibaze
mbe wamutumia duvita yawashita kamara zake muri FIFA
n'umumenyeshamakuru ari Bujumbura akora kuri radio n'umumenyeshamakuru w'inkino akurikiranye hafi zerekeye
sasa kama wazi sundiki kugira hari huko n'umwavuze ati hari huko nto Arabia Saudi ari yezo kwakira inkino y'igikombe cya
mu mwaka w'2034 byaremeje ukeste n'ishyira hamwe
wazi sundiki kugira bahe Arabia Saudite
murakoze mu mwishyure ku bijyanye n'igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2034 aho ishyira mu FIFA ku munsi wa gatatu yemeje icyese ko Arabia Saudite ariyo izofata icyo gikombe
icya mbere cyose nibaza ko icyo bitunze ni uko Arabia Saudite nicyo ni yari kandidati nike nta wundi bahiganwa cyo ni cya mbere icya kabiri ni uko FIFA na ndavuga Infantino ari kumwe n'abo basanzwe bakorana muri FIFA barashyiye hirya no hino babona ko Arabia Saudite iyo bishobora kwakira igikombe cy'isi cha bibiri na 2014 icya gatatu naho hakoze amatora naho hakora amatora mu gukoma amashyi mu kwemeza nibaza ko hari n'amatora yabaye mu cyamba niba twabivuga
murakoze tugaruke ku bijyanye n'iyi forma ya imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya yishyira hamwe UEFA gushe kubu uri kuritegereza inkino zimaze kuba ibyo bari kuravuga ko bahamahigwe amakipe kumbure atoronse ubwo buryo yo guhiganwa nugu tuma amaikipa koma kome ya hora yoro hegua kunguruza mugicha kukwili kila nghichu munani ubu ahura kare kandi bita yoro hera ugushi kubura abdi nkino ziriko ziraba ubiba nagute kubijanye niri higa na walishasha hii forma
urakoze nibaza ko icambere iyi forma ni forma yo kwigisha UEFA Champions League kuko ubwa mbere twahora turaba nka Manchester City igahera ku rukino rwa mbere ikina na ekipe ugasanga iba imaze icyo twokwita mu magroupe ifaze de groupe igivuyemo mu mice atamugwe numwe banganije cyangwa atano mugwe numwe ubutsinze ugasanga ihereje ifite amanota 18 kuri 18 mu ngino zitandatu ariko ubu ugiye kuraba Manchester City ubiri mu kibanza ca 22 niba ntihenze izo za Real Madrid kwa matu kwa kane kari ni bikomeye iziri mu bibanza bya kure nivuze ngo uyu mwaka hariho icyo bita competition kuko icyo bahete ntibahatanira bahanganira ibyerekeranye n'ibibanza gusa ahubwo bahanganira n'amafaranga kuko ikibanza ningana amafaranga ubwo si kibanza cya mbere nka karorero dufate nka Liverpool nkubu hejeje muri kino gice cya mbere uyu muce wa mbere ariyo ya mbere mu 2026 ifite amafaranga izoronka gira ku miliyoni 900,000 bivuze ngo hakiyongera ko n'amaprime do participation kuba yari itabiriye ino higanwa hari amafaranga ironswa iyongera kuri za miliyoni 900 kuba ibaye mu cyo kibanza mu gihe kandi umugwi ubayuwa muri munani za mbere uronka amafaranga agira ku miliyoni 2 n'ayandi arengako za manyaburaya bisigura ngo rero ubihiganwa ryariyongeremo ingufu hatumye imigwi ishyiramo ingufu habaho ukwitanga ku migwi itandukanye nabyo ariko rero tutangira tubona ubwambere kuko ubu ntabwo twabwa muri umugwi wa Juventus do ture uhura na Manchester City mu nkino za mbere byahora biboneka mu gihe imboneka rero byabari bitangaza kubona Paris Saint-Germain ihura na Manchester City byari bitangaza mugabo ubu turabona Bayern ihura na Barcelona mu nkino za mbere no kuvuga ihiganwa ritanguye riryoshe rizorinda rihera riryoshe muri make ku bwanjye ndabona ko byajyoheje ihiganwa ariko n'ubundi byatweretse ko hariho amahirwe bimwe nitaronka yo kugira iki yo kugera kure kandi ingindi nayo ikaronka amahirwe yo kugera kure atari kuvuga ko ari uko ari myiza gusumba iyindi muri make byajyoheje ihiganwa niko nubivuga
tugaruka ku mirongo ya telefone Rukundo Moses ari ku murongo uratwumva
ndabumva
udutse yakamuri he
ni Rukundo Moses nuyika mara ari kubunga ubundi munara ya hitwa Mubende muri Uganda
ufite ikibazo ubaza umutumire icyumvire ushikirize
okay je wicho nenda kuvuga kuri yo fenomena ya especially muri Champions League kuba barahinduye arrangement si bwo kuraho amatsinda yarasanzwe ari umunani bakayagura bakayagira ndetse n'imikino ikiyongera ni ukuvuga yuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru UEFA mbese ryo ryabaze inyungu mu buryo bw'amafaranga bw'amahera kuko imikino yiyongereye ubundi ikipe ajya gukina imikino itandatu mu matsinda ariko ubu ngubu turabona amakipe agiye gukina imikino igera ku munani ni ukuvuga yuko mu buryo bw'amafaranga inyungu amafaranga yiyongereye so izo ni inyungu za UEFA kuba babigize batyo ndibwira yuko bagiye no kongera prize money kuri ayo makipe nyine kuko birumvikana yuko imikino yiyongereye iyo prize money ziyongereye ku makipe amakipe nayo ashakisha ukuntu yakwagura za squad abakinnyi bakiyongera kuko imikino yiyongera muri kalenda ya ikipe noneho nabo bakagira abakinnyi benshi cyane kugira ngo abakinnyi batagira workload y'imbaraga batavunika cyane ikindi ni byiza ku bafana b'umupira w'amaguru bakunze mbese Champions League bayikunze kuko turabona entertainment mu buryo bwiza cyane kuko ayo makipe manini ubundi byari bigoye kubona amakipe manini amakipe yo ku rwego rwo hejuru ari mu itsinda rimwe muri Champions League ubundi bajyaga bahurira mu kimwe cya kabiri quarter finals, semi finals, round of 16 finals ariko ngubu turabona imikino minini cyane muri ayo makipe manini kuri uru rwego so ni inyungu zacu nkatwe nk'abafana hanyuma igikombe cy'isi kuba kigiye gutegurwa na Saudi Arabia mwaka wa 2034 ngendere bagasanga nyine ari uburyo bayihaye Saudi Arabia kuko Saudi Arabia mbese no mu gutanga amafaranga ngendere nk'ikiguzi bakoze nk'ikiguzi kugira ngo bayitegure kuko tumaze kubona itegura 22 noneho izindi ebyiri zicaho hanyuma igaruke mu bwarabu it's a financial kind of point approved by Saudi Arabia ikindi irushanwa rya World Cup rishize ryabereye muri Qatar ryari ryiza cyane ku bafana twarabibonye unyitwarire yaho bamaganye bira bikorwa by'ubutinganyi barabyamagana ayo mabendera yerekanwa ndetse muri make discipline yari iri hejuru cyane discipline yari nziza muri World Cup so atubwire yuko na Saudi Arabia nitegura iryo rushanwa discipline zabo iri hejuru cyane nukubuza abanyarugomo kwitabira ayo marushanwa bagenda bakanywa bagasinda bagakora urugomo ibikorwa bidahesha agaciro ibintu nk'ibyo byaje kugabanuka mu mupira so yego mufana I'm so excited kubona umupira ugenda uhindura isura bakamagana ibyo bikorwa bitari byiza kutwitwa nk'abanyafurika kubafasha iyo direction nge niko mbireba muri make
yego
yego
urakoze turagushimiye yari Rukundo Moses ari Uganda turagushimiye
murakoze cyane
kandi ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kuri forma shasha y'inkino z'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya no ku ngingo y'ishyirahamwe FIFA ikwemeza chess ku munsi wa gatatu w'indwi ko Arabia Saudite ariyo izokwakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2034 mu gihe mu nama ikoraniro ry'abenzi rike gishyirahamwe FIFA nyine uwo munsi bemeje chess ibyo bisanzwe bizwi ko Espagne, Portugal na Maroc ari byo bizokwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2034 kandi kumwe n'umutumire Suleiman Nyonguru azwi ku izina rya Papa Utamu ari kuri Radio Heza FM Bujumbura mu Burundi tugaruke ku vyerekeye iforma muravye ama ekipa koma akomeye na club zabo mubona bashimishwa no kugeneye izo ekipe zabo ziriko zirifata ariko muravuga ko ari izikomeye ziriko ziracumbagira muri iforma nshasha nka za Manchester City za Real Madrid za Paris Saint Germain harimo ngira n'izindi wowe sigu babibona gute izo ekipe n'ama club yabo
urakoze nibaza ko icerekeranye na forma coco ama club mu club ntabwo bamwe batangwe rito kubwa mbere bavuga yuko UEFA ndetse n'andi mashyirahamwe mu nka FA mu Bwongereza baba ariko barabaremereza abaha inkino nyinshi mugabo nabo baragaruka basigura ati murabakinyi bari angaje muri mu kazi ka kimigwi yo ngaha ku mugabane wa Buraya kugira muri mu migwi abakoresha nibo baba bapangira akazi k'ibyo mukora twe twaraganiye n'abakoresha b'imigwi isanzwe kukira UEFA turabihuriza ko bemera yuko ari byo bikwiye kumera uko hanyuma birabakunze biro barabyumvikana kumvikana ko yuko ihiganwa rihindura uburyo rikinwamo kuva mu mwaka 2024 kugeza mu mwaka 2027 ko ni kuvuga ni forma izokwamirikira akoreshwa icyo gihe rero icyo gihe byasabye ko imigwi imwe ija ku isoko ikagura abakinnyi benshi kuko bisaba ko imigwi ifite abakinnyi benshi kuko nk'ubu tugiye nko kuraba mu kwezi kwa 12 nta mu kwa mbere nta nkino za UEFA Champions League twahora tubona mu mpera z'ukwa 12 mu kwezi kwa mbere nta nkino za UEFA Champions League twahora tubona mugabo ubu tuzoba tuko turabona imikino za UEFA Champions League bivuze ngo imigwi yaragutse cyane ndetse harimo kuva bahora batanga nk'indwi mu gihugu cy'Ubwongereza abakinnyi bakaruhuka ariko ubu nibaza ko bizaba bigoye ko imigwi imwe izoronka izotanga akaruhuko ku bakinnyi bamwe bamwe rero nashaka kuvuga ngo imigwi imwe yabaye abakinnyi babyidogeye mugabo imigwi yarabishimye kuko ni uburyo bwo kwinjiza amafaranga reka ndabisigwe nk'uko Moses yarabivuze mu bo muri Uganda kuko imigwi uyu munsi UEFA yongeye yashyizemo imiliyari zigera kuri 4 n'imiliyoni 800 z'amanyaburaya kugira ngo bashobore gutegura aya mahiganwa ukagira uko ari atatu hariho ihiganwa rya UEFA Champions League hakaba ihiganwa rya Europa League hakabamo n'icyo bita Conference League mugabo mwayo mafaranga yose bashyizemo na wa mugwi witabiriye muri turu preliminaire yayindi yakina mu kwa gatandatu mu kwindwi imwe n'ababwirigira ku ijana n'umunani yitabiriye kugeza aho turu 36 nayo nyine nta mafaranga yaronse kuko kugeza ijya migwi yagabanye miliyoni zigera kuri 30 z'amanyaburaya ni ukuvuga umugumwe umwe washoboye kuronka hari amafaranga wagiye uraronka bisigura ngo nimba hariho imigwi ironka amafaranga muri iyo foroma shasha guhera ku mugwi wari wa nyuma w'ijana n'umunani gufate umugwi wa 33 ukabona amafaranga ntabwo bashobora gusubiza inyuma iyo foroma izo nzira zo kuronka n'amafaranga ba nyene imigwi ahubwo barabisigurira abakinnyi bakabitahura muri kurembe rero nk'izo za Real Madrid zisanzwe zifite icyo bita visibility ukuboneka kwa cyane uburyo zifite puwamu ari ku mugabane wa Buraya harakarusha izo zizonaronka kuko hari nk'amafaranga bazoronka igihe rino higanwa rizoba rigeze ku musozo kuko hari cyo baraba yerekeranye na Kizirait image uko bizoba bimeze icyo bita marketing ingene izoba bimeze value ingene iyo migwi izoba agaciro ifite ibyo byose urumva ya migwi igenda ironkamo amafaranga naho byensire bari kubara bakina muri forma ibagora ariko icyerekeranye n'amafaranga bari ko barayinjiza kuko nemeza ko mu makrebe 36 yitabiriye nimba umugwa 36 uzoronka miliyoni 18,236,200 uko biri kose murumva ko hari itandukaniro n'ibyari bitanzwe bihari icyo ni kimwe hari n'ikindi kintu nacyo bakwiye kumenya ibi bintu ntabwo biriko birabishyigiganwa kuko ihiganwa umuntu ikipe itsinze yinjiza icyo imiliyoni 2,100,000 by'amanyaburaya mu gihe umugwi unganije utwara imuriyo 700,000 by'amanyaburaya umugwi rero utsinzwe urumva hari ikintu uhomba mugwe mu gutsinze hari ikintu ubwira iki wunguka bisigura ngo iyi migwi yose niyo mubona la majority cyangwa se nka yose yagerageje kuraba uko yo kongera ngo abakinnyi atari uko bamwe bagiye bagogwa nuko iyi foroma bagiye kwimenya bari bacerewe bituma batomeza nk'abakinnyi aho ndavuga nk'iyi migwi yavunikishije abakinnyi nka za Manchester City yari yayongejemwo ba Sabino ariko ugiye kuraba aba iyi migwi yose yarishyiriye iforoma shasha kuko n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga kandi ni business usibye ko atari karabasekera amahirwe atari ko barayaronka kuko nka Liverpool nibaza ko bararyohewe cyane kuba ari abambere bogira amahirwe yo guheza abambere bazoronka miliyoni 9,000,000 9,000,000 by'amanyaburaya yiyongera ku miliyoni 2 z'uko bari giziki bashoboye guheza muri 8 za mbere muri kuko ikipe zizo mu 8 za mbere zizohabwa miliyoni 2 nka bonus z'amanyaburaya bitigura ngo rero birishimiwe cyane ni forma abantu benshi bakunda
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga kuri forma shasha y'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya no ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizobera muri Arabia Saudite mu mwaka w'2034 mu gihe mu mwaka w'2030 kizobera muri Espagne, Portugal na Maroc ariko muravuga ko ari amafaranga menshi muri iryo higanwa kuba nebagura iryo higanwa bavuga iki barabona ko akanovera gashobora kugabanuka iyo migwi ikomeye ishobora kuvamo hakiri kare bigatuma igishyika c'abarorerezi abakunzi b'umupira w'amaguru abanebagura iyo forma bavuga iki
abanebagura higanwa bavuga yuko imigwi yabo bahora babana mu bibanza bya mbere cyari mu bibanza bya mbere cyane cy'ambere kuko umukunzi wa Real Madrid ntiyishimira kubona Real Madrid iri mu kibanza cya 20 umukunzi wa Manchester City ntiyishimira kubona Manchester City iri mu kibanza cya 22 ariko nk'umukunzi wa Rio de Janeiro wa Monaco arishimira kubona Monaco yiwe igenda igahura na Arsenal mu ntango z'ihiganwa rya UEFA Champions League kuko ni ambiance football n'umunezero uwo munezero baba bifuza kuwubona yubatibye hari naho bategera n'amahirwe yo guhura nazo mu gihe batagize amahirwe yo gukina muri kimwe cy'umunani gishyiri cya nyuma cyangwa se kimwe cya kane gishyiri cya nyuma bivuze ngo aya n'amahirwe yuko bamwe babona inkino ziryoshe gusumba izo bari basanzwe babona ku bakunzi b'iyo migwi ababine bagura rero urumva ni uko babona imigwi yabo cyari kirigenza neza ariko no ku rundi ruhande tugiye kuraba ni uko bamwe bine bagura batazi yuko naho imigwi iri mu bibanza 15, 16, 17 hariho uburusho iri kiraronka butandukanye n'ubwo yahora ironka mu muri kahise bisigura ngo rero nibaza ko ari umwanya yuko abantu bamenya ko iyi migwi umunani ya mbere hari amafaranga izoronka hari n'amahirwe izobifite no kuvuga ngo umunani ya mbere ifite amahirwe yo gukina kimwe cy'umunani cya nyuma idaciye muri baraje mugabe ikaronka n'uburusho bw'uko ikironka imiliyoni 2,100,000 imiliyoni 2 z'amanyaburaya nka bonus yuko yahereje muri munani za mbere ikongera ikaronka n'amahirwe yuko itaza gukina muri za nkino za baraje iyindi migwi izoba ikina guhera ku muri ku 9 kugeza ku 24 hanyuma hakiyongera ko ubaye uwa mbere hari amafaranga nawe aronka izo miliyoni 9 twavuze niyo 9 bisigura ngo hakiyongera ko za miliyoni 2 usanga ari karonka mu miliyoni 10 n'izindi hakiyongera ko n'amafaranga yo kuba yaritabiriye kuko ugiye kuraba umugwi wose witabiriye hari amafaranga waronkejwe na bibabwiye hejuru agera ku miliyoni 18,162,000 by'amanyaburaya aho rero hakiyongera ko zasinze aba yaragiye araronka urumva ko yararonse amafaranga menshi ibi rero nabyo ya migwi bavuga ko bidoga banyeneyo hari amafaranga nabo bazoronka mu gihe bazoba batanguye za nkino za baraje kugira ngo witabire baraje ikipe izi imigwi 16 izogabura imiliyoni zigera kuri 11 nuko uvuga ngo hari amafaranga n'ubundi rwo ageze muri baraje uzoronka muri ya 13 ikuba ku mu 9 kugeza kwa 20 na kangahe na 20 kwa 24 mu gihe kugera muri kimwe cy'umunani gishiritse hanyuma bazogabura imiliyoni zigera kuri 12 aho nibaza ko abantu bose bashobora batahura neza nimba na Real iri muri 16 zizokina baraje na mahirwe menshi yo kuronka amafaranga kuko uko izosinda hari amafaranga izoronka uko izonganya hari amafaranga izoronka ivuyemo sevre izobitashe mugabo uko bikose no buryo gukorera amafaranga ahubwo bamwe no kwayifata mu buryo bwo gusinda gusa mugo ntayifata no mu buryo gukorera amafaranga kandi umupira wa kino gihe nama no buryo bwo gukorera amafaranga ntabwo tukiri mu buryo bwo kudohegwa gusa harakenewe nuko abantu baninjiza mu byo babagize iki mu byo babatsenye cyane se baba bakoresheje
tugara ku mirongo ya telefone law abiding citizen chamber server 12
ndabumva ne
uduhamaga buri he
ndi Kigali mu Rwanda
ofisi kibazo baza icyumviro bishikirize
yego kibazo ni icyumviro ndahera ku kibazo nibyo koko amafaranga azaba ari kuboneka mu bakinnyi b'Afurika hirya no hino bakina muri shampiyona y'Uburayi ariko se umuntu ajya muri kariyeri y'umupira w'amaguru kugira ngo azagire uko avamo ameze iyo mikino ari myinshi ntabwo bishobora kuba intandaro y'imvune nyinshi za mvune nyinshi zigatuma rimwe na rimwe tubura abakinnyi bakomeye nk'inkingi za mwamba mu makaribe yabo y'ibihugu abasanzwe bakinira ibihugu byabo bakomokamo kubera imikino yabaye myinshi harimo kunanirwa k'umubiri harimo wenda kuba n'imvune zishobora kuba nyinshi kubera ko imikino ishobora kuba ari myinshi kubera amarushanwa arya nkana ntabwo mu minsi iri imbere gishobora kuzagira ikibazo cyo kujya turabura abakinnyi bakina muri shampiyona bakina mu makipe y'ibihugu icyo ni ikibazo hanyuma igitekerezo ntashaka gutanga ndabona imikino yarongereye mu gikombe cy'isi imikino iriyongera dufite kuko uretse wenda aya mafaranga asa nk'aho ari menshi yiyongereye mu makipe ndetse no mu mikino ya ba nyir'ubwite abana bazamuka bano bakiri batoya bakizamuka cyane cyane abakomoka ku mugabane wa Afurika bafite inyota yo gutunga amafaranga menshi ntabwo dushobora kuzajya turabona abakinnyi bava muri kariyeri bakiri batoya kubera ko bagiye bakabavunagura cyangwa se bakagira izindi nzitizi cyangwa bagatunda amafaranga bakiri bato bakirana ngo icyo twashakaga tukigezeho tukabona abana b'imyaka 30 basezera umupira w'amaguru tuzongere kubona abantu bameze nka Lionel Messi imyaka cyangwa agapira murakoze
murakoze ndabashimiye mwishure Suleiman
murakoze nibaza ko icyo kintu nta makenga bose bafite kuko ubu abakinnyi bafite inkino nyinshi mu maguru icyo ni cya mbere icya kabiri bizotuma abakinnyi batakinira imigwi iserukira gihugu aho tuvuga nk'akarorero nko muri Arsenal ejo bundi mwarabonye ko abakinnyi nk'abakinnyi bari bahamagawe ba Arsenal la majorite igitigiri kinini ntikitabiriye mu guserukira gihugu kubera imvune ariko imvune kandi ziva ku nkino nyinshi n'uburuhe ku bwanjye ndabona ko iyi foroma uyu mwaka nibyo irashobora kugura ama ekipe kuko imigwi nyinshi ntabwo yari yabyiteguriye ndashobora kugira efekitive nini ya kugira abakinnyi benshi ariko nibaza ko mu mwanya w'uko abantu mu mwaka mu myaka izokurikira kugeza 2027 uzaba ari umwanya wo kubahindura iyo bahindura uburyo bwo gutunga nk'abakinnyi bazongereza igitigiri cy'abakinnyi kamembe babe benshi kandi wedo kalite kuko hazoba hari inkino zo muri mahiganwa bakinamo hakabaho n'inkino zo ku mugabane wa Buraya hakongera hakabaho n'inkino petete abakinnyi baba barimbira kuzokinira imigwi iserukira bihugu yabo bivuze ngo abamenyereza nabo nibo bo gutangura kumenya ati umukinnyi n'uyu ndaza kumukinisha muri UEFA Champions League umukinnyi n'uyu ndaba gukina muri shampiyona y'Abongereza cyangwa se muri Espagne cyangwa se muri Serie A mu Butaliyani ubwo rero urumva ni management n'ubugi bwo kubajira abo bakinnyi n'ubugi bazobakoreshamo nibaza ko uyu mwaka uzobagora mugabo usanzwe ho inkino zari yongere nkuko babivuga inkino uyu mwaka tuzobona inkino zigera ku 546 bisigura ngo igitigiri cy'imiliyoni niba cyariyongereye n'uburuhe ku bakinnyi cyangwa se n'ugukora kw'abakinnyi gutegereza kwiyongera hanyuma hari itsinda rya UEFA cyangwa se umugwi wa UEFA w'abaganga washyize ku mugaragaro yuko nimba umukinnyi aruhutse amasaha 48 gukina urundi rukino avuye ku rukino rumwe akajya ku rundi ntashobora bitwaye birashobora gukunda kuko niko kazi kiwe ka buri munsi abasanzwe akora ubwo rero nibaza ko abafana nibo bifata muri angle y'uko abakinnyi bazovunika ahubwo babiboneye ko umukinnyi azokora akazi yahamagariwe gukora ni karita gukora izombone azo ziba bisuke mu cyangwa ziba bwiyubuze ntabwo abantu babaziteguye kandi ntabwo zishika kubera umuntu ngono kwa arushe gusa ko twabonye nk'abakinyi bakinye imyaka ibiri babikurikiranye ugasanga bari kuri top ivanye na management y'abamenyereza babo nyine abamenyereza babatwaramwo abantu bavuga nk'uwo bita Cristiano Ronaldo Zidane yigeze kumubwira ko hari imyaka azozaramwica iminota azozaramwicarika ari muri Real Madrid aramwicarika akabyemera ubwo hageze ko abakenya bamenyereza rero bazokora cyane ndetse n'ama staff medical ndavuga cya wa mugu w'abaganga uri mu ma equipe n'ibyo zurafasha kuba ku ma equipe cyane cyane hanyuma ukindi kibazo kivuga yuko tuzobona abakenya barota amafaranga menshi bigatuma habaho kutazobona abakenya bizara babakenya bakomeye nko kutabonye ba Cristiano nko kutabonye ba Messi icyo kibazo nibaza ko nigitanguye ubu bujya ni notion yo ku nubujye bujanye no kongera bakinyi bakurikiranwa umukinyi afite manager cyangwa se umuntu amukurikiranira ibyiwe dufate naragize amahirwe guhura n'umukinyi bita Kirokele ubu ni kapitene wa Monaco hari ukuntu umukinyi ataba afite uburenganzira ku bintu byose no kuvuga ngo nimba afite amafaranga siwe yemerewe kuyakoresha kare hari n'uburyo akoreshwamo aho no vuga ko nka Kirokele urabye nk'amafaranga aronka ni menshi mugabo hageze kuyakoresha usanga afite manager w'ibyo mu kibuga akagira na manager w'inyuma y'igikibuga nisigura ngo umukinyi azobizomunanira kubera petetre mismanagement kubura abashobora kubafasha mu buzima busanzwe mugabo kubyerekeranye no kuba dobye amafaranga menshi nibaza ko bitazoba bituma bidara ngo bareke gukora kuko urabye nk'ubwiye yari muri Newcastle Kirokele kubera yagize management nziza ubu muri Monaco akinanye na kapiteni mugabo muri West Ham muri antunga ntabwo byakunze ko abandanya gukinayo ariko kubera bize management nziza yabandanije akinda kandi amafaranga soko atarayo afite kijya giye cyane se ngo yarafite menshi ngo bitume ngo rero yarasubiye inyuma ngo yirare bisigura ngo amafaranga ashobora gutuma umukinyi asubira inyuma ahubwo uburyo bwo kuyagira niho ushobora gutuma umukinyi asubira inyuma kubwa nyine abona ko icyo bera abantu bo kigira ku bwoba
tuve kuri iyi forma ya muri UEFA tuza ku gikombe cy'isi yose cy'umwaka w'2030 aho Maroc izosera kuri mugabane wa Afrika yamara ibihugu bitatu izokwakira ico gikombe uretse Maroc azoyemo Espagne na Portugal bivuze iki ku karere ka Afrika
bivuze icambere cyo no vuga ko main w'ibyo bimuri ibyo bihugu ni Maroc kuba aricyo kizokwakira ico gikombe cy'isi aricyo kiri imbere cyane inkino nyinshi zizobera muri Maroc antuka ni ikika ku mugabane wa Afrika kuko kuvuga igikombe cya cy'isi gitangura mu 1930 ntabwo turari bwagire icyiro ya kabiri cyakirigwa ku mugabane wa Afrika usibye ku icyiro ya mbere cyabereye muri Afrika y'Epfo mu 2010 ibyo nabyo byanasize n'icyo no kwita imaje nziza ku banyafrika kuko benshi baremeza neza ko ibibuga byari biteguye neza abanyafrika bitabiriye icyo gikombe cy'isi mu buryo bwiza cyane ikindi biraza kutwereka ko iterambere ryo ku mugabane wa Afrika ririko riraza niba rutanguye kwizegwa ku mugabane wa Buraya bakabona ko uyu munsi bivuye ku mugabane wa Aziya ejo tukobishyira ku mugabane wa Afrika nabo bakabitegura antuka ni imaje nziza ni sura nziza ariko bareka ikiragaragara ya Afrika na cyane cyane ku muri FIFA hanyuma kuri Maroc ni igihugu novuga ko gifite byose bisabwa kugira ngo bashobore gutegura amahiganwa mpuzamakungu ndavuga ngo gifite byose gifite abatekinisiye gifite ubushobozi amafaranga hakongera ko bafite n'ubwo uburyo bwo kubaka ibyo bibuga mu buryo bwihuse bikaba byokunda abakiyoke bakakira icyo gikombe cy'isi ku bwanyine bavuga ko ni sura nziza kuba bagihaye Maroc kandi Maroc ni igihugu novuga ngo mwino minsi cyatweretse ishusho nziza ku mugabane ku mupira muri uno mupira muri FIFA na cyane cyane igihe bahejeje mu kibanza cya mu bibanza bine bya mbere mu gikombe cy'isi
muri make mwibaza inkino zizokinirwa nko muri Maroc zizaba zingana gute
ugiye kuraba kuko bavuga yuko inkino urukino rwa nyuma ruzokinirwa muri Maroc ugiye kuraba igihugu cya Maroc nicyo main ngira ngo byonsaba ko subira mu byanditse ariko gusa urabye igihugu cya Maroc nicyo gifite amahirwe menshi yo kwakira inkino nyinshi kuko murabona bizaba ari ibihugu 48 bizitabira kino gikombe cy'isi bivuze ngo inkino twahora turorera zizohinduka ziyongere gusumba izo tuzobona muno mwaka nibaza ko nka bibiri bya gatatu by'inkino bizohava bibera mu gihugu cya Maroc na cyane cyane kambuge bibiri bya gatatu by'inkino ziryoshe kuko imice ya nyuma izobera mu gihugu cya Maroc
murakoze ndashaka ndababaze Suleiman igikombe gikurikira kizobera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Canada na Mexico ariko inkino nyinshi zizobera ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika zizoba ribaye rya mbere ibihugu bitatu byakirira hamwe inkino mwibaza ko ico gikombe cyo mu mwaka wa 2030 bashobora kuhigira kuhakurira amasomo iki gikombe gikurikira cyo mu mwaka wa 2026 mukibona gute uburyo kizoba giteguye kuko Amerika ifite uburyo buhagije ubuhinga bwinshi reka nibindi bihugu nka za Canada zirateye imbere muciteze gute iki gikombe
ni gikombe ruvuga ko bahaya amahigwe ibihugu bimwe bimwe ruvuga ko bita atamahigwe menshi yo kuba byozotegwa igikombe cy'isi cyozoro cyangwa banki y'igihugu cya Canada kuko uravye ingufu bashira muri football ntabwo ari nyinshi cyane ugereranyije n'ibindi bihugu biba bisaba gukinirwa mu gikombe cy'isi hanyuma ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za Amerika kuba bagiye gutegura kino gikombe cy'isi bafatanyije n'ibindi bihugu abantu bose babitangarira kandi nanjye ntegereza kubitangarira kuko uburyo nk'uko wabivuze Amerika irafise iyo leta zunze ubumwe za Amerika irafise uburyo bwo kwitegura igikombe cy'isi ariyo yonyene ariko muri bwa buryo bw'uko bavuga bati ntihagire ibihugu bizirindurwa ngo twararenganijwe twagiye tubisaba inshuro nyinshi kubera ko kiriya gihugu cya gikundwa akadurwa cyane gusumba ibindi bihugu ni mu nzira yo kugira ngo habeho ugukura uruntu cyangwa se imvugo za hato na hato z'abana bariya zo gucoza FIFA no kwerekana yuko FIFA hari abantu yo bihengamira ko ni mu buryo bwo kugira ngo bagabanye ubiyo myidego ku bihugu bimwe kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyo kabaye isangira gutegura igikombe cy'isi n'ikindi gihugu ku bwanjye ni mu nyubako shasha yo kugira ngo FIFA ishobore kugenda igabanya amatata ari hagati y'ibihugu bimwe kuko umupira ndabyibuka muri za Cameroon na za Cote d'Ivoire cyagiye kiba igikoresho cyo kugira ngo abantu bashobore guhuza ndetse barabyibuka no mu Bwongereza byigeze kuba nk'uko nyene hari ahantu henshi usanga hariho abantu batumvikana cyangwa ibihugu bitumvikana ariko bikaba ngombwa ko bifashisha siporo na cyane cyane umupira w'amaguru ubwo rero ni mu buryo bwo gutanga umunezero no mu buryo bwo kuraba ko akwerekana ko umupira w'amaguru ushobora guhuza abantu bakibagira ibibatandukanya ariko bakaba bagashyira imbere inyungu za bose umunezero kuri bose ni mu buryo bwo gutanga rero spectacle cyangwa se umunezero muri rusange ibihugu byose kandi mu mwanya mutoya bitarinze kuzigura cyangwa se ngo batengere igihe kirekire kiba kinagoye kuko murabona igikombe cy'isi gitegurwa buri myaka ine bisigura ngo nk'uwavuze ngo bazogiha Mexique iyindi myaka ine yagira bakazogiha Canada iyindi myaka ine bakazogiha Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba bigoye ko tuzobona igikombe kidoza ku mugabane wa Afurika vuba byaba bigoye ko tuzobona igikombe cya kidoza ku mugabane wa Aziya biba bigoye cyane ku bwanjye ndabona ko ni intunganyo nshyashya yo kumanajinga uburyo busangiza umunezero wa umupira w'amaguru ku isi ibi ni intunganyo ya FIFA nubwo ari nziza
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Combo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayinyuzwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga tuko tuvuga kuri formashasha y'ikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya hamwe n'ibikombe by'isi yose kizoba mu mwaka wa 2030 kizokwakirwa n'ibihugu bitatu akaba ari Maroc, Espagne na Portugal n'igihugu kizokwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2034 akaba ari Arabia Saudite FIFA ikaba yatangaje cese ingingo yo guha ivyo bihugu kwakira ivyo bikombe ku munsi wa gatatu mu ikoraniro ryabo ryabereye i Zurich mu gihugu cy'u Swiss ndi kumwe n'umutumire Suleiman Niyonkuru azwi ku izina rya Papa Utam akora kuri Radio Heza FM Bujumbura mu Burundi tuje kuri Arabia Saudite benshi baravuga ko Arabia Saudite kubera inyifato yayo kubijanye n'agateka ka muntu bijanye no kubungabunga ibidukikije ko inyifato y'icyo gihugu atari yororo ayo ni nk'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu atandukanye bakaba bariyamirije ingingo ya FIFA yo guhereza ico gihugu uburenganzira bwo kwakira igihombe cy'isiraso cyo mu mwaka wa 2034 akavuga ko ico gihugu kitigeze gihumuriza ishyirahamwe FIFA ngo kigaragaze neza ko kizokubahiriza ibijyanye na gateka ka muntu n'ibidukikije abavuga gucyo mu byibaza
icyambere cyo nagomba mbanze mvuge ku cyerekanye no kuba bahaye uburenganzira Arabia Saudite gutegura kino gikombe cy'isi ni igihugu cyakweretse uburyo bwo gushaka kubaka umupira w'amaguru ku isi muribuka ko yarizagurana n'umugwi wa Newcastle kandi cy'ubwongereza icya kabiri ni igihugu ubona ko cyashyizemo amafaranga menshi mu mupira w'amaguru kuri ino si icya gatatu ufatire nko kubakinnyi bagiye bazana muri uko gushyiramo amafaranga menshi kuri ino si harimo kuzana Qatar cyangwa se abakinnyi bakomakomeye bitwaye neza mu mupira w'amaguru muri kahise ndetse no muri kubu nkavuga nka ba Karim Benzema abangoro Kante ba Cristiano Ronaldo n'abandi benshi cyane bagiye bajya hariya ku mugabane hariya muri Arabia Saudite icyo nshatse kuvuga se kindi rero iki gihugu cyatweretse ubushake bwo gushaka kunezereza abenegihugu bacu ariko no gushaka kwerekana ko atari biba bivugwa mu bihugu byabo cyane cyane ibintu byo kubu kutubahiriza agateka kazi na muntu nabonye Amnesty International ariko yabivuze ko ku bwanje mbona ko ni inzira zo gushaka gufuta ibyo ayo makosa baba ikina bihugu bakivuga ko cyangwa se ibihugu by'abarabu biba bivugwa ko cyane cyane igikombe cyawo muri Qatar cyatanze cyo no kwita ishusho nziza kuko ibyo bibaza ko bishobora kuzoshika ntabwo byashitse twati byahubwo twanabonye itandukaniro n'ibindi bikombe by'isi cyabaye igikombe cy'isi cyabayemo spectacle nyinshi ndetse n'umutekano mwinshi cyane hanyuma hakavugwa ku byerekeranye nuko Arabia Saudite idafite nk'abakozi bashobora kuzubaka ibyo bihugu kuko birasaba ko bazoba bafite infrastructure inyubako zishobora gutuma bakira icyo gikombe cy'isi bikavugwa yuko bazoba no kuza kuzana abakozi hirya no hino kandi bakabashobora gufuri nabo rushanye bakazobakoresha kutariko ibyo nibaza ko ni prejudice cyangwa se ndibivugwa imbere yuko batangura kumuha umwiteguro w'icyo gikombe cy'isi ariko nka Infantino nk'umuntu n'ubundi n'abahinga bari kumwe ndetse n'abanyamupira barimwo nibaza ko ni ishusho bo babonye ko ari inzira zo kugira ngo bashobore guhuza abana bariya bashobore kwerekana iyo shusho ku bihugu by'abarabu imaze imiti ivugwa yuko abarabu ari abantu badashobotse kuri ino si na cyane cyane mu kubungabanya agateka kazi na muntu cyangwa se mu kutubahiriza agateka kazi na muntu rero kwa baba hari kino gikombe cy'isi icya mbere ni uburyo bwo kugira ngo Arabia Saudite yerekane ishusho yabo ibranding baberekana urwego bamaze kugira ko mu buryo bw'iterambere icya kabiri ni mu buryo bwo gukura ko ya makosa asanzwe avugwa ku bihugu by'abarabu harimo na Arabia Saudite cyane cyane icya gatatu nabyo ni mu buryo bwo kugira ngo babandanye bashyigikira umupira w'amaguru kuko twemeza nemeza ko mu byo nagiye nkurikirana mu ino minsi bavuga yuko Arabia Saudite kiri mu bihugu bike bishyira amafaranga menshi umupira w'amaguru ubwo rero nibaza ko FIFA kugitangaye muri Arabia Saudite ku bwanjye ndabibonamwo ko ari nk'agashimwe babahaye ariko abandi nabo baravuga ngo hari ibyo byabaye by'amanyanga ari usibye nk'ibihugu nka za Norvege zavuze ibintu byinshi abafaransa hari abavuze ku bwanjye ubutarose mahirwe ategereza kuvuga uko biri kose ikindi nabyo twongeze ko yari kandida inike cyari igihugu kimwe cyonyine cyari cyatanze kandidatire usibye ko na Australia yari yavuze ko ishobora kwakirisha igikombe cya 2034 ntibyakunda kwitegura kandidatire yabo yakigwa icyari gisigaye urumva ko hashobora kuba harakozwe n'ibindi kuri bano barabu mu ntumbero yo kugira ngo baduze iyo shusho yabo ku isi muri rusange bongere banagabanye n'ayo makenga bafite ko isi bafite ko muri rusange
urakoze ari Nsabimana ari ku murongo wa telefone uratwumva ari uri he
ndi Bujumbura
ufite ikibazo ubaza icyumviro ubibaze
jewe icyumviro noterera kuri ibyo bijyanye n'igikombe cy'isi jewe mbona yuko Arabia Saudite atari uko nyine abarabu basanzwe umengo ntibabemera nayo handi ho ubushobozi bwo kuba bo kwakira icyo gikombe barabufite ko nabo bashaka visibilite y'igihugu cyabo kugira imenyekane ko ahantu habereye igikombe cy'isi bituma igihugu kimenyekana amajambo rero ntashobora kubura kubera basanzwe baba biyumvira ukuntu umengo n'ubumenyi mu mupira w'amaguru umengo sikirenga urabona nka kurya zijya za Katari zacakiriye zikunze gukomeza Arabia Saudite mu bijyanye n'umupira w'amaguru byose ni igice kinini kuvuga rero je intereranyo y'iwanje ntibakibahe babona bafite uburyo bwo kwakira abantu bazoba bitabiriye iyo Mondial tangora nimo yotuma batacakira je hano ageza naho FIFA nayo umva ibya FIFA nabyo mbona umengo ntibiri organize ukuntu nayo ni gumihinda ikawe umunsi baraza n'amategeko ejo bakazana yandi ugacusanga bijemo ibindi bintu badasizemo ibintu bya politiki je mbona ataka buza yuko bacoba hakwakira ico gikombe murakoze
ndabashimiye murakoze
yego namwe
ikimbiro cha Nsabimana mu kibaza kwiki
nimeza ko Nsabimana ikintu avuze nibyo birumvikana nibene ngarutse ku mukanya mvuga nti Qatar kuburyo ifite irashoboye kwayo kwakira igikombe cy'isigaga neza mwari buriko byakunze Arabia Saudite nayo kuba yo kwakira igikombe cy'isi birashoboka kuko urabye amafaranga ishyira mu mupira w'amaguru reka ndabe nk'akarorero muribuka umuntu witwa Neymar aja muri Arabia Saudite byavuzwe ko ari muntu mbere kugira ngo habeho equilibre ku migwi nka za Al Nassr Al Ittihad kugira ngo abenegihugu bo mu makaritie cyangwa se mu bisagara bitandukanye bashoboye kugwego rumwe ibyo babigira n'amafaranga yabaye bende ifite n'igihugu cyashyizemo amafaranga kugira ngo iyo migwi ishobore kuzana icyo twakwita uguhuza abantu no kongera kugira ikibata kubaha umunezero ayo mafaranga yo bararaba kuyashyira mu makarere byo yagira ntibihagije ni byiza ko tunabishyira ku rwego rw'isi isi ikabibona ko tunabishoboye hanyuma ikindi kintu usibye ko tutobura amakenga kuko ntibyumvikana ko ingene igikombe cy'isi kibereye muri Qatar inyuma y'imyaka ingahe kidatacyongera kigasubira mu bara bubwo nyene kitanaciye ku mugabane wa Buraya abanyaburayi bategeza kugira amakenga ibyo birumvikana ariko ubwiye kuraba ntabwo wobura n'amakenga y'ukuntu aba bantu aribo bariko babanyaburayi bariko bararekara amakwi igikombe cy'isi kitobera mu barabu impamvu nayo si yindi ni uko bamaze kubona ko aba barabu bariko barashaka kubatwara produit yabo mu kintu cyari gikunze ku mugabane wa Buraya uno munsi kiriko kirajanwa mu bihugu by'abarabu kandi abarabu bariko barabikunda cyane ese araronde cyangwa se mu myaka iri imbere ntibazisanga amafaranga bashyira ku mugabane wa Buraya bayakuye ku mugabane wa Buraya bakayashyira hariya mu barabu iwabo ibyo bivuze ko kugwanya Arabia Saudite ntibyoreka kuko wari wese nka bine bihugu bikomakomeye aba yifuza kubona ihiganwa nk'iryo ajyakira hanyuma ikindi kintu nacyo nikerekeranye burya n'uburenganzira bwa muntu nicyo giteye amakenga cyane nk'izi za Amnesty International ziba zifite amakenga n'abandi baba bafite amakenga ariko no muri Qatar iyo byaravuzwe muribuka muri RIS byaravuzwe ko bishobora kuzohashobora kuzoba ikibazo ariko iyo byose byagiye bigenda birangira ataka ikibazo kibaye usibye ko hari havugwa abantu busanga bakoreshwa b'abakozi ugasanga harabapfirayo hariyo abagira ibibazo mu kubaka ibyo byayo matade nibaza ko n'umwanya ko ibyo ayo ma ONG azofata azokumira ibyo bibazo ntibizoshike kandi baza ko Arabia Saudite iracyafite umwanya kwa yotegura imyaka cumi n'imyinshi ibyo ayo makosa ntazo bashikire ku bwanje Arabia Saudite yarekeye gutegura kino gikombe ko niyo sura kugira ngo nizo sura ku isi tugende tuzibagira tugende tubona ko hari icyahindutse ku mupira w'amaguru hari icyahindutse muri bya bihugu twari tubona ko bitinyitse bishobora kubana nabyo byogiriki byo abantu bo bijamwo batekanye kandi akaba bashaka gutegura ibintu byiza
mwako muravuga Arabia Saudite kuri kirashiramo uburyo bwinshi mu mupira w'amaguru igura abakinyi bakomakomeye bakina mu marige mu mashampiyona akomeye yo mu karere k'Iburaya kandi mwavuze ko ifise imyaka 10 ukwitegura imyaka 10 isimike ku gihugu nka Arabia Saudite ifise uburyo bwinshi ariko mwitegereje league championnat yo muri Arabia Saudite uravye ntubona kumenga hari abo bakinyi bakomakomeye bavuye hanze nibo buzuye muri ayo ma club muri iyo championnat mwibaza ko hari igikorwa Arabia Saudite iri kirakora cyo kuduza abakinyi bayo kugira muri iyo myaka 10 bazobe biteguye bazobe bifatemwo neza ntibatetereze igihugu cyabo n'isura y'igihugu cyabo n'abarorerezi
urakoze ni kibazo nyine abantu benshi baba bafite ngo makenga ati nese ko iyo migwiti yumvira ikirazana abakinyi bakomakomeye nta buryo nta kurere kwitegura abakinyi bayo iyi migwi yose tuvuga yo muri Arabia Saudite nta mugwi n'umwe udafite ikibuga cyawo icyo ni cya mbere iyi migwi yose tuvuga yose ifite academy ubu ndavuga amashuri y'umupira w'amaguru bivuze ngo baravuze ngo kubera dushikirwa turagwana n'isi mu iterambere ry'umupira w'amaguru ni byiza ko tugwanira babandi beza bahari mubwo nako dutegura abacu beza bo muri kazoza rero ugiye kuraba uyu mwaka ashobora kuba ariko barashyiramo amafaranga menshi iyi myaka ashobora kuba ariko barashyiramo amafaranga menshi ariko mu myaka iri imbere nemeza ko Arabia Saudite ishobora kuzobwira abakinyi beza eka ndanonge zeko ubuja anu mugusero kila gihugu wa Arabia Saudite si kwari mubi chane tugira njeni yindi migwi eka mfatiyo kumugwane wa Afrika mini wa chuharimi kusanga itali amezile kukina mugu wa Arabia Saudite mubujo vure enzi hanyuma abo bakinyi bagenda ku mugane wa hariya muri Arabia Saudite mu hijyo higanwa batuma baba ibyitegererezo icyitegererezo kuri baje bakinyi bavuka muri byo mu ico gihugu cya Arabia Saudite ibyo na byose encourage biratanga icyo no kuyita umwete kuri ba bakinyi basanzwe bavuka mu ico gihugu icyo ni kimwe icyakabiri nacho wa mukinyi atari karakina aharanira gukoresha imbuzo zose bishobora kugira ngo ashobore kuzokira reka ndabaye nk'akarorero ngaha muri Afrika mu gihugu cy'u Rwanda bigeze gufata ingingo yo kudakinisha abakinyi bavuye ahandi mu mahigo yandi mahigano bakavuga ngo mu makreda bamwe hariho umugwi wa polisi umugwi wa APR bavuga yuko abantu bakina muri icyo gihugu bategerezwa bakina muri iyo migwi bategereza kubavuka mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se arabene igihugu ariko bagiye gusanga ko bihenze kuko byatuma abakinyi beza bakomeye baje muri APR na reyo kubera pito APR na polisi kuko zifite amafaranga menshi zishyiramo bacye basanga competitive iri kiragabanuka kuko abanyamahanga baza batanga icyo twita akazi kuri abakinyi b'abanyarwanda bigatuma bacye bakomeza babakinyi b'abanyarwanda bakaca bakora nabo cyane bamara gukora bakaronka ingufu bakaronka icyo cyo kwita amahirwe yo gukina mu makrebe yabo ibyo bakuba kuri makrebe yabo bakaca bijyana mu giserukira gihugu no kuvuga byakomeza bica bikomeza no mu giserukira gihugu Arabia Saudite rero nabyira byungukiramo kuko bano bakinyi bagiyeyo uyu munsi bariko baratanga akazi kuri abakinyi bimbukira abo bakinyi nabo bashyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo barabe ko wa nka stadium pande boga nka ngoroka cyo ejo ntihagire guhamagara mu giserukira gihugu niho usanga abakinyi barakomereye kubwanje nta makenga biteye ahubwo imyaka iri imbere tuzobona Arabia Saudite yarahinduye ishusho y'umupira w'amaguru ku ino si muri rusange
tugarutse ku gikombe cy'isi yose uravye nk'akarere ka Afrika Afrika y'epfo yarateguye icyo gikombe mu mwaka wa 2010 ubu Maroc ikaba izokwakira mu mwaka wa 2030 naho izosangira na Portugal na Espagne bijanye n'uburyo inyubako uburyo bwo kwakira ibikombe nk'ibyo Afrika musi y'ubugaragwa bwa Sahara atari Afrika y'epfo hageze kuza ku karere ka Afrika FIFA igarutse muri Afrika kugira itange ako karere kwakira igikombe cy'isi yose bizofata iki muri ibyo bihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara uretse Afrika ifise uburyo cyane bizoba ari Afrika y'epfo cyangwa ibihugu byo muri Maghreb byo muri Afrika mu buraruko by'Abarabu Afrika yindi yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara uretse Afrika y'epfo niki rero bakora kugira ngo bashobore nabo kuronka amahirwe mu myaka iri imbere kuzo kwakira igikombe cy'isi yose
ikibazo gikomeye kuko ngiye kurabana na kane irabagora bamwe warabonye ko na kane nk'ubu isotegurwa n'ibihugu bitatu Uganda Tanzania ndetse na Kenya ibyo bitwereka ko ibihugu bimwe bimwe bisa n'ibitaribona mu iterambere ry'umupira w'amaguru byo na cyane cyane ya Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara hanyuma icokorwa cya mbere cyo urumva ko hagiye kubo tumaze kumenya ibikombe by'isi bigera kuri tatu aho bizobera nibaza ko kugira ngo ize igakize igaruka ku mugare wa Afrika bizosaba indi myaka itari munsi ya 10 inyuma yuko kizoba kivuye muri Maroc kubwanje ndabona ko n'ubundi biracagoranye ibindi bihugu ntibishobora ko ntabwo bishobora kuborohera mu gihe atabayeho impinduka muri CAF zo zishobora gufasha kuba kuno mupira wo mu karere ko k'ibihugu bya Sahara byo mu Sahara ikindi igihugu mbona ko bishobora kuba byo kwakira no muri iyo higanwa ni Afrika yepfo nk'uko wabivuze nyene ariko uravye na n'ibihugu by'Abarabu nka za Egypt n'Egypt birashoboka ko yo zocakira mugabo mwa bino bihugu byo munsi ya karere ka Sahara biragoye kushobora kubona igihugu kimwe cyane bibiri bishobora kwiyangaza ngo byakire igikombe cy'isi biragoye cyane igisabwa ni kimwe nuko politike z'ibihugu icya mbere zishobora kuzohinduka zikongezwamo zigashyirwamo zikabamo ukwitaho inkino cyane cyane umupira w'amaguru kugira ngo bashobore kuronka ayo mahirwe icya kabiri ubutunzi ekonomi y'ibyo bihugu ni byiza ko yiyongera kuko itari yongera biragoye ko tuzobona igikombe cy'isi kiza mwa bino bihugu yo munsi ya karere ka Sahara havuyemo Afrika yepfo cyane cyane kuko Afrika yepfo naho yakira icyo gikombe cy'isi uyu munsi amastade bakinirako ndavuga nka za FNB uyu munsi ni stade ubona ko ibyo zashyizwe ko n'ibyo zatanze nk'umusaruro kubwa ni ndabona ko bitandukaniye nta nyungu zirimo kuko izo stade zimwe ntabwo zinakoreshwa rero simba n'igihugu gishobora guspendinga cyangwa se cyotanga amafaranga nk'ayo Afurika yuko yashyize mu gikombe cy'isi mwa kano karere ngo gishobore kugira iki kwa ke gikombe cy'isi amatade mu nyuma n'abazo yakoreshe ndibuka nko muri kagubara ke gikombe cy'Afrika n'ubwo bwiye kwa amatade bakiniye ko igikombe cy'Afrika uyu munsi yarameze mu byasi yarabaye nabi bitigura ngo ibihugu n'ibike bishobora kuba byo kwiyangaje cyangwa ibyo byo cya mwiyongere kwa ke gikombe cy'isi mu myaka ya hafi ngira ngo bizosaba imyaka myinshi kugira ngo nizobone igihugu cyo mu karere munsi ya karere ka Sara gashobora kwa gishobora kwa ke gikombe cy'isi
mu majambo make mu misegonda 30 ijambo rya nyuma ushikiza kuri bitwaye ko turavuga
icyambere no vuga nuko ya cyerekana na UEFA Champions League abantu nibatekane Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, za Arsenal n'indi migwi ikunzwe uko yabaho munezero muri kahise nibaza ko n'umuntu ushobora kuzobandanya kuko kuba batari mu kibanza cy'ambere ntibisiguye ko bavuye mu iganwa rya UEFA Champions League ndavuga nka Real Madrid za Manchester City zibaza bya kure ahubwo nuko ari impinduka zabaye zizo mpinduka zo mu hindi mushakira amabavu ku bikombe cy'isi nacyo cya Arabia Saudite nibaza ko abantu bakenga ahubwo boguma no kwizera kuko ibintu bitaraba ntushobora kuvuga ngo bizo ngo biraza kugenda uko abakumira nibakomeza bakumire kandi nizera ko bizo bikombe cy'isi
murakoze umwanya uraheze murakoze hari mu kiganiro muri sangato ko turavuga kuri formashasha y'ihiganwa ry'ikombe cy'imigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya n'ibikombe by'isi yose byo mu mupira w'amaguru ikizobera muri Abista Zurich mu mwaka w'2034 no muri Maroc Espagne na Portugal mu mwaka w'2030 turakume n'umutumire Suleiman Yonkuru azwi kandi ku izina rya Papa Butamu akora kuri radio Heza FM ari Bujumbura mu Burundi nshimire rero mutumire nshimire n'abashoboye gukurikirana iki kiganiro abahamagaye bagashyiza ibyiyumviro bakazana ibibazo namwe mwese mukunda radiyo ijyanye ke mugira ibihe byiza
Light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole thing with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. It's the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, life, oh, life. Out of familiar, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one I cannot take your place. I cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Makes me float like a boat upon the night. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. Yeah. And that is the African beauty. Yes, I know. You are my African queen, and I know. see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above. You're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that it means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real.